Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Iyi ni radio Nzamba agateka kawe muri ko murakurikira sangwe kaze mu makuru twateguriye kuri runo wa kane nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu nayo akaza kubashimikiye kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Kuri runo wa gatanu niho hatangura rusansuma y'abantu baburiye ibyabo mu miriro yadutse muri Galerie Ndayizamba hamwe no mu masoko ya Kinindo na Ngozi. Abi Bujumbura bakaba baje kwiyandikisha mu biro bya INSB mu gihe abi Ngozi bo bagenda ku biro by'intara ya Butanyerera. Kuri iyo miriro nyene ishirahamwe Olicom ngo ntiryumva impamvu leta itiyumvira no kubakozwe ko n'iyindi miriro yadutse mu masoko atandukanye mu gihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe. Iryo shirahamwe rigasaba amatohoza yimbitse kandi yigenga kugira hamenyekane abateye iyo miriro. Imyidogo ngo ni myinshi mu banyagihugu bo muri zone Muyange muri komine Nyanza. Ni nyuma yaho haherutse gufatwa itegeko ryo kugara isoko isaha imwe y'ijoro buri munsi, bagasaba ababijejwe kubareka ngo bakore mu mwindegemvyo. Kwari guca ku Mayange, inkuru imwe mukwayo ni mukanyi sase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndashubiye kubaha ikaze murano makuru kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya kane nyakanga. Niho leta yatanguza rusansuma y'ababuriye ibyabo mu masanganya y'imiriro yadutse ahitwa Galerie Ndayizamba, isoko yo mu Kinindo hamwe n'isoko y'Ingozi. Ibyo ntibiri mu itangazo ryaraye risohowe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu kuri uyu wa kane. Ibyangombwa biranga abadandaji eka n'ibiranga ibyo badandaza, aho bafise ubwishingizi, aho basabye ideni, ni bimwe mu byo abadandaza muri ibyo bibanza byahiriye i Bujumbura basabye kwibangikanya ku cicaro c'ikigo INSB kijejwe kwegeranya ibiharuro mu Burundi. Dukurikire Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu.
Mu ntumbero yo gushyira mu ngiro ivyo yiyemeje mu kugarukira ku bagize ibibazo mu masanganya y'imiriro aherutse kuba aho bita kwa Ndayizamba, Galerie Ndayizamba, isoko yo mu Kinindo n'isoko y'Ingozi, leta y'u Burundi iciye ku kigo kijejwe kwegeranya ibiharuro INSB igiye kugira rusasuma kw'ababuriye ivyabo aho muri ayo masoko kugira bifashe kumenya uko bogarukirwako. Iyo rusasuma izotangura kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya kane nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, bikazorangira ku munsi w'Imana igenekerezo rya gatandatu nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, bikazohora bikogwa iminsi yose kuva isaha imwe n'inusu z'igitondo gushika isaha icenda n'inusu z'umuhingamo. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano busabye abantu bose baburiye ivyabo muri ayo masoko ko bonyarukana ivyangombwa vyose bibaranga n'ibiranga ivyo badandaza, aho basavye ideni uko ringana, aho bafise ubwishingizi n'ibindi vyose bibaranga ku cicaro kijejwe kwegeranya ibiharuro mu Burundi INSB kiri muri zone ya Mukaza, Quartier Rohero, iruhande y'ikibuga c'umupira Intwari, kugira ngo bubahiriza isango ryatanzwe ibizotuma vyoroha gukora ibizokurikira. N'ababuriye ivyabo mu isoko y'Ingozi, iyo rusasuma izokogwa kuri ayo magenekerezo nyene, ikazobera ku cicaro c'intara ya Butanyerera.
Ishirahamwe Olicom ryishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta rivuga ko bitumvikana ingene leta yiyumvira kugarukira kubaburiye ivyabo mu masoko atatu yonyene ikibagira abo mu yandi masoko yahiye imbere. Iryo shirahamwe rikabona ko bose bakwiye gufashwa kuko ngo nta mwana n'ikinono. Dutega amatwi Jean Nduwimana, umuvugizi w'ishirahamwe Olicom.
Rero turatangazwa no kumva ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati buhamagarira abahishije ibintu mu isoko ya Kinindo n'isoko galeri kwa Ndayizamba hamwe n'ingozi gusa mugabo bakibagira yuko hari n'ayandi masoko abanyagihugu bahishije ibintu mbere bagasigara bifumbereje n'ubu bacifumbereje hari abahishije ibintu mu isoko nkuru kuva 2013 nta kintu na kimwe kiboneka leta irabakorera tuca twibaza tuti none ni giki leta ishaka gukorera abo bifumbereje bo muri ayo masoko atatu abandi bifumbereje mu yandi masoko badakoregwa murumva neza yuko leta y'u Burundi gushikana iki gihe itaraheza ngo imbone umuti canke ibone ico yokora kubijanye n'umuriro ugize imitsi utongora ibintu vya bene Burundi
ishirahamwe Ulicom risubira gutera kamo leta ngo itunganye amatohoza yimbitse kandi ataho yegamiye kugira hamenyekane igiturira ayo masoko ahekura Barundi n'ubunyene dusubire twumvirize Jean Nduwimana avugira ishirahamwe Ulicom
ikindi nuko bumenya ikintu abo bifumbereje eka nabandi Barundi bose n'amakungu bumenya ikintu kigize iminsi kibahekura kibatwara ivyabo n'uturwana n'ababo mumbe biciye mu muriro utongora rero ntibyumvikana ingene leta itokora ibishoboka byose ibanje kugira amatohoza y'ibyaturiye ayo masoko y'ibiturira amasoko ngo ibyereka Abarundi n'amakungu ntitwumva ingene bo kwiruka kugira amatohoza y'abahishije ibintu huko umenga ntibazwi abantu bahije ibintu barazwi kuko amasoko bakoreramwo arazwi naho bogenda mu bitabo hajya batangira amatagisi amakori baca babona naho bogenda aho banditse aho barihira nyene inzu baca babibona aho barihira ibibanza baca bahabona dushaka ko abantu mwese mutosubira kumva akabikabishe ku muriro mu bintu byanyu ivyo nivyo abahishije ibintu abo bose bifumbereje barindiye kuri leta barindiye ko babona abantu babaturiririye abaribo ivyo bashaka barindiye kubona leta ivuga ingingo nyaruhasha zituma ta muriro uzosubira kurandagata kubona leta ifise ibikoresho byo kuzimya muriro ku masoko yose dusabye rero ko umushangaji w'intwara yo hagati dusabye ko kwari watwara n'igipolisi gutanguza amatohoza yimbitse kandi ataho yegamiye amatohoza ahurikiyemwo abantu badasa bose bava mu bihingo yose bava mu bice byose by'igihugu mu buzima bwose bw'igihugu kugira ngo haboneke icyaturiye haboneke igiturira igatongora ibintu by'abarundi
inzamba
amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu ntara ya Burunga akababaro ni kose mu banyagihugu bo muri zone Muyange iri muri komine Nyanza imvo akaba ari itegeko ryo kugara isoko igihe cy'isaha imwe z'ijoro mu ntumbero yo gukingira isoko isanganya rishobora gushika basaba abajeje intwaro ko bareka bagakora mu mwizigemvyo kuko muri iryo soko ariho bakura ibisahiriza imiryango Idonido na Jean Baptiste Bireha
nuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bo ku Muyange yabitumenyesha ngo kuva igihe cy'isaha 12 ku mugoroba urwaruka rw'imbonera kure ruri kumwe n'abajejwe umutekano baca binjira mu isoko bafoye kugira abadandaza bugare batahe ngo ni mu ntumbero yo gukingira isoko ntirishe nk'uko bimaze kuboneka hirya no hino mu gihugu. Ariko rero abanyagihugu babona ko hashobora kuba hari ikindi kinyegeje inyuma, kuko isoko yo ku Muyange atari iya kijambere kandi atari imiyagankuba uhari ushobora kuyiturira. Basaba abajejwe intwaro nyabuna kubareka bagakora, kuko muri iyo soko ariho bakura duke dushobora gusahiriza imiryango yabo.
Umuryango utwara isoko rya kijambere rihari, hanyuma ukamubona inyuma kuko bakaba batahuza abantu ngo batandatu kugira isaha n'umwe icyo wirukanye abantu nk'umuriro wo kwa tatu tubona ko wari ibindi by'imyuka kimwe kandi ibyo bikaba bitasikuriye mu batandatu aho uyu mwanya hari aho bageze ku mwanya utangwa batandatu saa cumi na zibiri imbonerakure n'abapolisi batonze umurongo bagiye kubirukana kandi uko bagenda birateye ubwoba. Umuyaga wari wagiye gufata umwasi kandi bashyize mu isoko abantu benshi barahunga banacana basaba rero abatwari ko aba neza umunyagihugu ariyo benshi batunzwe n'urwo rutanda rwa rutoyi kandi utuvuga kwanda utuvuta cyane kwanda utuvamo abonye bato babuzwamo kandi ariyo masaha bategetse ko batandatsa byabaronke iby'umwuzi.
Kuri ayo makenga yose, uruganda rw'Radio Inzamba hagati ya Kawe twagerageje kondera umukuru wa zone Muyange kugira atange umuco kuri icyo kibazo, ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Jean Baptiste Bireha urakenuye imbere yo gusozera ano makuru. Imyidogo ngo ni myinshi mu barimyi bo muri komine Cibitoke iri mu ntara ya Bujumbura, kubera igihe cirima cageze nabo bakaba batararonka ifumbire kandi barayirishe. Ngo batangazwa no kubona iyo fumbire iri kigurishwa mu masoko, ariko bakabwirwa ko itaraboneka. Inkuru tuyibaze Julienne Muzinga.
Abo barimyi ngo bafise ubwoba ko bagiye kurima ata fumbire bafise, ivyo ngo bikazogira ingaruka ku mwimbo wabo, ngo kuko umwimbo uca muke cane nabo bakabihomberamwo. Barongera bakavuga ko atacizere cyuko bazoyironka vuba, ngo kuko bababesha ko atayihari, ariko mu masoko ikaba iriko iragurishwa kuri kwamye.
Twebwe imitima yacu irababaye cane, dufite agahinda kuba ata fumbire turiko turaronswa kugisha twese amafaranga mu bihe birima bibiri biheze, ariko gushika n'ubu ata fumbire turaronka. None ko tubona ku masoko ihari iyo yifashe birahari, bayigurisha kuri kwane usanga umufuko ugugwa ibihumbi ijana na mirongo ibiri cyangwa ijana na mirongo itatu. None iyacu twarise hehe, mfite amaresi abiri nayigiye ko, ariko gushika n'ubu sindaruha ifumbire. Igihe cy'imvura kiregereje, ubu irima ry'urushana cyageze, kandi turashobora gusanga turimye ata fumbire dufite. Nini yavu batubwira gukora gishobora kugutorera umuti iki kibazo, na cyane cyane ko imirima yacu yimenyere gukoresha ifumbire kugira itange umwimbo ukwiye.
Abo barimyi basaba ababijejwe ko bababwira neza igihe ifumbire izoboneka, ngo kuko kurima ariko kazi kabo kabatungiye imiryango.
Akaba ari kuri iyo nkuru ya Julienne Muzinga duce dusozerera ko amakuru twari twateguriye kuri uno wa gatanu. Nshimire mwebwe mwese mwaduteze abiri, reka nshimire n'abagenzanje bafashije kuyatororokanya. Kuri mikro yari Pierre Gahungu, nkaba ndereye ikibanuye naho ubutaha.